Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kiruno ya mu Rwanda mu Burundi gutumvira ku mirongo migufi ya 12.19 na 22.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Muri beneza nshuti mwese mu dutiza amatwi muri kumwe na Frederic Munikije ikaze makuru yacu yo kuri isa.
Bamerewe nabi bafisadahinda
abateshejwe izabo mu mwaka w'1993 baba muri site ya Buraza mu ntara Gitega bariyamiriza agatotezo n'iterabwoba bavuga ko bariko barakorerwa n'ubutegetsi bw'u Burundi mu kubasambulira amazu yabo.
Bamerewe nabi bafisadahinda ariko bafatiriye bavuye nawe cyo baje babunga no kikiri.
Uyo ni umwe mu bateshejwe izabo aba muri site ya Buraza. Perezida yatowe mu gihugu cya Kenya William Ruto yatangaje ko ata mwanya uhari wo guta kujyanye no gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Ibitero vy'abikekwa ko barwaje ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyahitanye abasivile vyongera vyonona urugomero rw'amazi ruriko rwubakwa muri parke ya Virunga mu buseruko bw'igihugu. Turkiya na Israeli vyasubiye kugiranira imigenderanire yuzuye inyuma yaho ihagaze mu kiringo c'imyaka ine. Aya makuru yose rero hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mukanya. Reka ya makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ibitero vyabikekwa ko barwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyahitanye ubuzima bw'abasivile vyongera vyonona urugomero rw'amazi ruriko rwubakwa muri parke ya Virunga mu buseruko bw'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abajejwe gukingira parke ya Virunga bamenyesha ko icyo gitero cyabaye ku munsi wa kabiri hakoreshejwe vya muzinga caje gituruka mu birindiro biri mu minwe mu kurwanya ubutegetsi M23. Umugwi M23 watangwe ibitero bitari bike mu buseruko bwa Congo mu mezi make yarangiye. Iyo ngwano n'ingabo za leta yaguyemwo abantu batari bake bituma abandi bihumbi n'ibihumbi bava mu zabo. Ivyerekeye igitigiri c'abapfuye mu gitero co ku munsi wa kabiri ntibitomowe. Ubwo rugomero ruriwe mugambi w'amasoko ntanga nguvu zo bukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu igizotangura kuja mu bikorwa mu kiringo c'imyaka ibiri. Ibitero vy'umugwi M23 vyatanguye kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Abagwanyi b'uwo mugwi bakaba baraguye n'ingoga ibice bagenzura. Abahinga b'ishirahamwe ONU bavuga ko bafise ivyemezo bikomeye ku inteko z'u Rwanda ziriko zifatanya n'abagwanyi b'umugwi M23 mu bitero vyabo mu buseruko bwa Congo. Yamara abategetsi b'u Rwanda barabihakana.
Urakoze Fidele. Perezida yatowe mu gihugu cya Kenya William Ruto uyu munsi kwa gatatu yatangaje ko ata mwanya uhari wo guta kubijanye no gutorera inyishu ibibazo biri mu gihugu. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Ni mu gihe uwo bahiganywe mu matora Raila Odinga yavuze ko azoshinga urubanza muri sentare rw'uguhakana ibyavuye mu matora. Yamara Ruto yamenyesheje ko azobandanya imigambi yiwe gushiraho leta yemeye ko atamunyakenya azokumigwa bifatiye ku vyiyumviro vyiwe vya politike n'ubwoko. Ruto yavuze ko abanyakenya biteze byinshi kuri leta yiwe atangaje ko kubera izo mvo atamwanya bafise wo guta. Yabitangaje nyuma y'uko abonanye mu biro vyiwe n'abategetsi bo mu runani rwiwe batowe mu matora. Ruto afise imyaka 55 muri iki gihe yatangaje ko niyo Odinga yaja kwitwarira ibyavuye mu matora bazovyubahiriza kubera bubahiriza amategeko. Odinga afise gushika ku munsi wa mbere kugira abe yituye sentare kizigenza y'igihugu. Ruto azotegerezwa kwihutira gutorera inyishu ibibazo by'ubutunzi byatumye abanyakenya bahangana n'ibiciro by'ibintu ngenderwako biduga cyane hamwe n'urugero rw'ubushomeri guyongera bikomeye cyane. Gutorera inyishu ibyo bibazo ntibizomworohera kubera amadeni uwo asubiriye Uhuru Kenyatta yafashe mu gihe cy'imyaka 10 yamaze ku butegetsi.
Turagushimiye Fidele. Ubushinwa bugiye kurungika abasirikare babwo mu Burusiya mu bikorwa vya gisirikare vyiswe Vostok. Ijambo risigura ubuseruko. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukankuzi.
Abo basirikare b'Ubushinwa bazajya kwifatanya mu myitozo ya gisirikare izayoborwa n'igihugu cy'Uburusiya izaberamo. Abandi basirikare n'ab'ibihugu by'Ubuhinde, Belarus, Mongolia, Tajikistan n'ibindi byatangajwe uyu munsi kwa gatatu na Minisitiri w'Ingabo w'Ubushinwa. Mu itangazo uwo muministri yakomeje avuga ko uruhare rw'Ubushinwa muri iyo myitozo ihuriweho ntaho ruhuriye n'ibirimo kuba ku rwego mpuzamahanga ndetse no mu karere. Mu kwezi gushize Uburusiya bwatangaje imigambi yo gukoresha imyitozo Vostok kuva ku itariki ya 30 y'uko kwezi kwa 8 kuzageza ku ya 5 y'ukwezi gutaha kwa 9 mu gihe buri mu ntambara ihenze muri Ukraine. Imyitozo y'Uburusiya nk'iyo yaherukaga kuba mu mwaka wa 2018 ubwo Ubushinwa bwayijyagamo ku nshuro ya mbere. Minisitiri w'ingabo w'Ubushinwa yavuze ko kohereza ingabo muri iyo myitozo biri mu masezerano y'ubufatanye bwa buri mwaka hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya. Ku buyobozi bwa Xi Jinping n'ubwa mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, Beijing na Moscow byarushijeho gusabana.
Urakoze Jenny. Turkiye na Israeli zasubiye kugiranira imigendanire yuzuye inyuma y'uko ihagaze mu kiringo cy'imyaka ine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Ibiro by'umushikiranganji wa mbere wa Israel Yair Lapid byatangaje ku munsi wa gatatu ko ivyo bihugu vyompi byafashe ingingo yo gusubira kugirana imigendanire yuzuye. Ivyo bihugu byasubiye kurungikiranirana aba ambassadeur babiserukira bari birukanywe igihe vyahagarika imigendanire hagati yavyo. Ni ntambwe ikomeye inyuma y'uko imigendanire hagati yavyo imaze amezi atari make igenda imira nabi kurushiriza. Imigendanire yari yahagaze mu mwaka w'2018 inyuma y'uko inteko za Israel zisha abanyapalestina barenga 60 mu myerekano ya kibera ku rubibe rw'intara ya Gaza. Hari inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zuguruye ambasade yazo mu gisagara ca Yeruzalemu. Yamara kuva ico gihe ivyo bihugu vyaragerageje gusubira kunagura imigenderanire hagati yavyo biciye cane cane mu gukorana mu gisata c'amasoko ntanga nguvu. Gusubira kugirana imigenderanire myiza hagati ya Israel na Turkiya bibaye mu gihe Israel yarondeye kugirana imigenderanire myiza kurushiza n'ibihugu bikomakomeye vyo mu karere irimwo. Israel iza yarasubiye kugirana imigenderanire myiza na Bahrain, Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu na Maroc.
Barakoze bagenzi bacu ni Mukankusi na Fidel Niyongabo wandushikirije amwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Burundi ho abateshejwe izabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 93 baba muri site ya Buraza mu ntara ya Gitega biyamiriza gatotezo bavuga n'iterabwoba, bavuga ko bariko barakorerwa n'ubutegetsi bw'u Burundi, bavuga ko bariko barabasambulira amazu yabo kugira ngo batebomoke basubire iyo baje bava kandi badafise aho bashikira kuko amazu yabo yasenyuwe mu ntambara. Basaba Leta kubanza kubaronderera aho baba mu gihe yoba ikeneye ivyo bibanza. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Yves Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 13 rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka. Abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe. Ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi. Gusa naho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo, abanyagihugu bacitse ku icumi mu mwaka w'1993 bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe, bavuga ko batewe imagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite, aho babwigwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza. Abavuganye n'Ijwi ry'Amerika n'abari mu masite ya Buraza muri komine Buraza mu ntara ya Gitega bamazemwo imyaka ya baba hafi 30.
Bamerewe nabi, bafise agahinda ariko basubiye bavuye nawe ico baje babunga.
Gushika ubu amazu ya baba 30 amaze kubomogwa n'ayagera kuri 26 nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko baba muri ayo masite babitangarije Ijwi ry'Amerika. Banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro, ariko gushika ubu akaba atawura bagarukirako. Uko niko babisigura
umena magi meshi ayaliyo nishadwa urero enejwe kumbomo guwa izindi zu longili nazikana arazisiza kumisarabu bakabari muri treyabizero yuko batavuye bazabafurirana abantu
abamaze kubomoregwa amazu ubu babuza yo bacira nayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nkuko babisigura ijwi rya Amerika ryavuganye na Tasie Sibomana arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo
waje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro ugasanga waje kuhubaka ngo amavuriro mbeni kubera iki bana bashima abo hari abo bateshejwe izabo gusa bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashira kandi bikagirwa na leta
umushingwamanza Janvier Bigirimana aharanira agateka kazi na muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u Burundi iri kwirirengagiza kuko yari ikwiye kubandanyiriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'ijwi rya Amerika uku niko abivuga
ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka
ubushikiranganje bujeje gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu menwe ico kibazo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora ijwi rya Amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena naho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu ubuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH 16 Muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu
kibanza resigikeneye barabungurutse bakabashira handi gushikaho mvabo nyene ko ashobora gutaha
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza bene gihugu bose mu kutikumira ko ibitari byabo kuko ari byo biza n'injyane zidahera mu gihugu n'abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi hari ibyo basaba leta ya Gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa mu mwaka w'1996 niho umugwi wari wararungitswe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI gutohoza ku byabaye mu Burundi inyuma y'urupfu rwa Perezida Melchiori Ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakoze mu mwaka w'1993 rikozwe n'umugambwe wari hico gihe Sawanya Frodebu abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiye hico gihe niyo yari yarashizeho amasite hijya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturigwa akanabomogwa Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Igira hirya ariko mata Nk'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndikada.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe. Twigende. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite kuri kwa kandi mukayezwa ho na
La Benevolencia Groya.
Umuririmbyi umunyarwanda burabyo Ivan azwi ku izina rya Ivan Buravana yitavye Imana mu bucagucagu bwo kuri uyu wa gatatu yaguye mu bitaro byo mu Buhindi aho yari yaragiye kwivuriza indwara ya kanseri. Asumta Kabuyi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika aratubwira ibindi kuri iyi nkuru yakoze ku mitima y'abanyarwanda batari bake.
Iyi nkuru y'incamugongo yamenyekanye mu gitondo aho wasangaga nta kindi kiganiro kiri ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane n'abanyarwanda. Amakuru y'urupfu rw'uyu muhanzi yatangajwe na Bruce Inore wari ushinzwe kureberera inyungu za Bravan.
Twari turi n'umuryango we twifuzaga ko rero twabimenyesha n'abakunzi bose biciye ku mbuga ze cyangwa zacu. Hashize igihe arwaye, twari dufite hope ko azakira. Ravana ari umuntu ugira urugwiro cyane, ahantu hose yabaga ari ntaro aririmba ababyinnyi Kinyarwanda benshi baramubona. So ni umuntu akundaga abantu cyane, ntabwo ari ukubivuga kuko atakiri, ariko abenshi bamuzi bamenye uko tumuzi.
Ku mbuga nkoranyambaga abanyarwanda n'abanyamahanga b'ingeri zose bakomeje kwandika ubutumwa bugaragaza akababaro batewe n'urupfu rw'uyu muhanzi wari ukiri muto ariko wari umaze kubaka izina muri muzika. Mu banditse ubutumwa harimo Minisitiri wa Siporo Aurore Mimoza Munyangaju wagize ati: "Ruhukira mu mahoro iteka Bravan, imfura y'u Rwanda." Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Martin Ngoga nawe yagize ati: "Ruhukira mu mahoro Bravan, Imana ikomeye igiye vuba, ibikorwa byawe bizahora biratwa." Ku rubuga rwa Twitter, Wirinyamitwe uhagarariye u Burundi mu gihugu cya Ethiopia nawe yavuze ko yababajwe n'urupfu rwa Bravan, yihanganisha abandi bahanzi bagenzi be bo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Usibye abagiye bandika ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga, bagenzi ba Bravan bakoranaga umuziki benshi bananiwe kuvugisha ijwi rya Amerika kubera ikiniga bari bafite. Bake bemeye kuvuga barimo Mani Marte.
Ivan Bravan yamfataga nka mukuru we, nanjye nkamfata nka murumuna wanjye muri ibi bya muzika. Bwa mbere nyumva ntari nanamumenya, numvise tubonye indi mpano idasanzwe. Ikintu cya mbere nazamwibagirwaho ni uko Ivan Bravan kuri njye ni umwe mu bahanzi batatakaje ubupfura bwabo mu mubyigano wo kwamamara. Ijambo namubwira ngo ruhukire mu mahoro ya Nyagasani, kandi niba aho tujya twongera kubonana uko byose kose tuzongera duhure dutarame turirimbe.
Uyu muhanzi wakoraga indirimbo zikunzwe yari igezweho ni yitwa Big Time.
Iby'ukurukundo rutakibaho n'amahomvu n'amahomvu ngo ni gake gake agasigaye ngo ni gake gake okay reka nono.
Uyu muhanzi yanababaje cyane abanyamakuru bakoranaga mu rwego rw'imyidagaduro bahamya ko bigoye kuzamwibagirwa. Nsengiyumva Emmy, umunyamakuru usanzwe mu myidagaduro akaba inshuti ikomeye ya Bravan.
By'umwihariko twari abantu baganira cyane, ni inshuti yanjye ikomeye. Nubwo mbere y'uko afatwa ngo akomerezwe, icyumweru kimwe mbere twari twabanje guhura turaganira. Hari proje yarafi yo gucuruza ibihangano bye n'izindi product abicuruza kuri website ivanbravan.com. Yabanaga n'igikomere rero cy'uko yazengurutse ibihugu 12 asanga umuziki akora barawumva barawishimira, ariko ntaririmba ngo bamenye ko ari umunyarwanda. Niyo mpamvu nuza kumva ina album ye nshyashya, yagerageje guhuza umuziki we uri moderne ariko agashyiramo ya njyana traditionnelle kwa kundi bashayaya.
Bravan yatangiye kumenyekana cyane muri muzika mu mwaka w'2016 ubwo yasohoraga indirimbo Malaika. Muri 2018 yegukanye igihembo gikomeye gitangwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku muco UNESCO. Bravan azibukirwa ku ndirimbo ze zakunzwe cyane zirimo n'iyi:
It's so special what we got, my girl and I, so alive that I'm glad I'm living it. I think she was sent by Papa God, and when I tell her she doesn't believe me. Our love went supernatural, it went far and defied the math. Now 1+1=1 when I'm with my number one, yeah.
Mu gihe abatari bake bari bakibabajwe n'urupfu rwa Bravan kuri uyu wa kane, kandi mu masaha ya saa sita z'amanywa hatangajwe urupfu rwa Nkusi Thomas wamenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi. Amakuru yatanzwe n'umuvandimwe we agaragaza ko Yanga yaguye muri Afurika y'Epfo aho yari amaze iminsi arwariye. Yanga yatangiye gusobanura filime afite imyaka 17 ubwo yigaga mu mashuri yisumbuye. Yanga nawe biravugwa ko yararwaye indwara ya kanseri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta tukivuga ku rupfu rw'umuririmbyi kirangiranwa Ivan Buravana. Hamwe bamwe mu baririmbyi b'abanyarwanda baba muri Amerika barimo Didas na Kirutimana azwi nka Mr D hamwe na Mika Mutoni bavuganye na mugenzi wacu Tima Ishimwe bamubwira uko bakiriye urupfu rwa mugenzi wabo.
Ego murakoze, byadutunguye cyane, like especially me. Ni ibintu bibabaje, twababaye cyane kuko yari afatiye music y'u Rwanda runini, twababaye cyane. Ariko abantu bose ndabasaba ko bakwihangana, kandi nkanasaba n'abahanzi bose ko bashyigikirana bagashyira hamwe bagakundana, kuko ubuzima ni bugufi ariko twababaye.
Mu by'ukuri urupfu urwo ari rwo rwose rurababaza. Nta wifuza kubona mugenzi we yapfuye, nta wifuza kumva umuntu azi yagiye, cyane cyane yari umuntu rero nka Abravan tuzi, umuhungu wari ukiri muto cyane, wari umaze kubaka izina, wazamukaga neza cyane, kandi atanga ibyishimo ku bafana be, atanga ibyishimo ku Banyarwanda muri rusange. Ni umuhungu wari uzamutse neza mu ndirimbo ze nziza, mu ijwi rye ryiza, mu nganzo ye nziza. Rero kubagiye ni igikuba gicitse, ni icyo gicitse mu muziki nyarwanda. Mu by'ukuri byambabaje, nta kubyakira biragoye. Ndo hari ibintu biba kubyakira ukumva birakuvunnye, ukumva ntabwo ari ibintu birimo arakira neza, ukumva atari byo. Ariko nyine iyo byabaye urabyakira kuko atwise niyo nzira.
Reka mpere kuri Mike, ari uko abahanzi baba baziranye bahuriye mu bitaramo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, Buravan witabye Imana wari umuze wiki?
Buravan muziho cyane kubera music ihuza abantu benshi. So nari muzi muri ubwo buryo, muri ubwo rwego rwa music. Yewe nk'umuntu nababaye ku buryo nabyutse numva ntameze neza, ariko ni umuntu familia yacu twese turamukunda. Music ze ziba zirirwa tuziplayinga, so it was really sad.
Mr D, umaze igihe ukora ibintu by'umuziki, birumvikana ko nawe Buravan hari uko umuzi, yari umuhanzi ukiri muto ariko wakujijwe cyane n'impano ye yo kuririmba. Nk'umuhanzi, icyuho ubona agiye gusiga mu muziki nyarwanda by'umwihariko, urabona kingana gute?
Nabivuze, Buravan ni umuhungu wari uzamutse neza cyane. Inganzo ye yari unique, nuko ni inganzo yihariye idafitwe na buri wese. Ukuvuga ngo iyo wumvaga indirimbo ye wahitaga wumva itandukaniro n'abandi, ni wa muntu ufite umwihariko we mu muziki nyarwanda. Bityo rero iyo umuntu nk'uwo wabuze creativity mu nganzo nyarwanda, ashize icyuho, kuko hari abahanzi benshi bato bakizamuka bashaka kumuzamukiraho, bafite byinshi bari kumwigiraho. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo uruhare rwe yatangaga mu muziki nyarwanda mu kuzamura, ni ukuvuga ngo uruhare rwe ruhagarariye aha kuva uyu munsi, bivuze ngo icyo wasize kuzagisiba biragoye nyine. Nta wundi muntu uzagaruka ari Buravan afite inganzo nk'iyi, akora nk'ibyo yakoraga, afite creativity nk'iyi, ni ukuvuga ngo nyine akizasize icyo tutazasiba, nta kundi niko bigenze.
Ngaruke kuri Mika, nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi, ni iki uzibukira kuri Buravan?
Namwibukira ibintu byinshi, like music y'u Rwanda yararufatiye hanini, especially ku rubyiruko. So of course ntabwo tugiye kumwibagirwa at all, azahoraho forever.
Mr D, nawe sinkuniganya ijambo, niba hari icyo uzibukira kuri mugenzi wanyu uyu munsi waruhutse, umwanya ni wawe.
Byumvikiraho ni byinshi, urabona indirimbo zawo bagenda bitunguranye, nicyo kibazo. Kungiye ko yagiye bwaracye twumva ngo yagiye. Hanyuma Buravan nawe nta by'umweru bingaye bishize batangira ngo yarwaye, bamwe na mu bikakiriho. Urumva iyo abantu bagiye gutya bakagenda nibuze atararwaye, igihe gihaye ngo abantu babyitegure, biba bigoye kubyakira. Bivuze ngo ibyo tubibukiraho nkanjye ku giti cyanjye nzabibukira ku bikorwa byabo by'intashyikirwa bagezeho, ntabwo bibagiranye mu mitima y'abanyarwanda baracyarimo kandi tuzatwibuka.
Umwanya tubanye muto reka rekondangize kuri mic kuko niwe unundi watangiye. Ubutumwa uho muryango wa Bravan muri ibihe bitoroshye by'umwihariko n'abafana be cyangwa bakunze be n'ubuhe.
Ubutumwa nabaha no kwihangana. No kwihangana mugasengera famiye kandi Imana imwakire mubayo. Ndasaba abantu bose bihangane. Na
familia yeye ihangane. Mike Mutoni na Mr. D mwese muri abahanzi b'abanyarwanda baba hano muri Amerika. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwahijwe rya Amerika.
Abakoze.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Nuko muvyumvise ubu ni wa mwanya wo kwashikiriza kubacira ku mayange makuru yerekeye ikiganiro muri sanga turiko turategurira ejo ikiganiro muri sanga cejo tuzogishikiriza hano mugenzi wacu Eugenie Mukankusi turi kumwe. Eugenie urahura komeye
uwirwe neza Frederic
nanje ndaho ndakomeye amakuru ariko agenda neza amakuru dufitiye ejo n'ayahe ikiganiro kizoba cerekeye iki.
Fredi, urabizi ubuhinzi n'ingirakamaro bikarushaho kuba byiza niyo umuntu abashije kwihaza agasagurira n'amasoko. Ejo rero tuzaganira na Sakina Usengimana, ni umwe mu rubyiruko rwihangiye imirimo washinze kandi akaba ayobora ikompanyi yitwa AfriFood Limited. Anga ibicuruzwa biva ku buhinzi bituruka mu Rwanda. Ejo rero hakisha azadusangiza mu rugendo rwe kuva atangiye kugeza ku rwego ageze ubu. Birumvikana ko hari n'inama zaha abakunzi b'ijwi rya Amerika bakunda ikiganiro muri Isanga. Azasubiza ibibazo byabo. Icyo nababwira ubu abanywanyi shuti turabararitse, muzabe hafi ya radio yanyu muganire na Sakina. Isaha ni isanzwe ni saa kumi n'imwe kuri Five Africa ni kega.
Urakoze Eugenie.
Urakoze.
Mutu kwitire mu kamera Tanzania ho umurwi w'impunzi za serukiye barundi bahungiye mu kampi ya Nduta na Nyarugusu wari barungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano yifashe zatahutse zikaba zivuga ko ikibazo cy'umutekano ukwiye kitaratorerwa inyishu. Ni inkuru yo mu menshi makuru wacu James Jovin ari mu makampi ya Nyarugusu muri Tanzania tumutegemeza.
Ni mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu aho izo mpunzi ziheruka mu Burundi zariko ziramenyesha abagenzi babo icyo zasanze mu Burundi nyuma y'urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu makomini atandukanye. Izo ntumwa zivuga ko zasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka, zivuga ko amatati y'amatongo, agatega kazi na muntu, gutotezwa n'abasangwa, ubwicanyi no kwagirizwa bya politike ari bimwe mu bibazo bitarakemuka. Aba ni bamwe muri uwo mugwi w'impunzi zaserukiye abagenzi babo aho zariko ziramenyesha icyo zasanze mu Burundi hari mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu.
Muri rusange nabonye amahoro ariko amahoro ari ku muntu ari ku bantu. Narasabuye kuganira n'abantu bahugutse n'abasangwa. Abahungutse bavuga ati nuhungutse abasangwa ndakwakira neza.
Muri rusange umutekano urakwiye gusa no gutahura umutekano n'amahoro ari bintu bibiri bitandukanye. Kuhungutse ubufasha burahabwa ariko icyo mubamenye ndibaza ko bihera ku ikomine.
Nk'uko mwabyumvise ku bagenzi banje batanguye haracariho imvugo z'agahemo ko abahungutse baza bafise ibintu gusumba abari basigaye mu gihugu, ko bagomba gusumbya igitugu abasigaye. Mu gihe basigaye baragwanira igihugu. Mbajije impunzi zavuye muri Mozambique, abavuye muri Kenya, ndababaza nti kubera iki mwashyize mu gisagara titwavuwe yuko dutashe tuzogusanurirwa izo nzu nazo nabonye.
N'abasigaye mu nkambi ku bwabo bemeza ko amahoro ari ku muntu umwe umwe kandi buri muntu afise icyo yahunze gitandukanye n'uwundi. Ku bw'izo mpamvu basaba Leta ya Tanzania cyo kiminaseri gutahukana ababyishakiye gusa.
Twebwe ntidushobora guhunguka igihe twumva neza yuko mu gihugu umutekano utarabaho. Igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacuba bufuni na buhoro, ibyo rero biri mu bituma twebwe tudahunguka. Tufata inka nka je w'akarorero, umuryango w'iwanje wose barawumaze, amatongo y'iwanje yose yarafashwe, umuryango mfise nzotwara. Ico rero ke mu bituma ntahunguka bigize ubwira kabiri nk'ubu ntashe je no camfara. Kubera ubwa mbere najya nagerezwa ibya politiki kandi na politiki nigeze nkina je no umukozi w'Imana ngo ubu ni ntwa zisanga ngayo uko jewe nari muri politiki. None neno jagu taha njaku ya hura mbona itorero kilimu bituma jewe tohungu
abarongozi wa leta Tanzania nabaseru kila haseri nabo murugo rugendo wala koze matohoza kubijanya n'umutekano barizwa mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko bobo basanga mahoro yarakemutse mu Burundi gusa leta ya Tanzania itera kamo impunzi zose zisigaye mu gihugu cya Tanzania kuyumvira gutaha mu gihugu cyabibarutse mu gihe umwanya wo gutahukana ku nguvu utarashika. Uyu ni Siasa Manjenje umuyobozi mukuru w'inkambi ya Nyarugusu.
Nashauri
ndahanura
wakati umefika sasa
igero cyageze.
Turashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri isaha. Mugire amahoro aho muri hose.